Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isabira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora muri Uganda. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Leta y'u Burundi yatangaje ko igisagara cha Bujumbura n'intara ya Cibitoki byugarije n'ikiza cha korera.
Iyo korera ikindi divako ni sukurike hamwe hamwe. Tukabora n'amazi meza. Hamwe twagera gusa amabomba tugasanga amazi ntayo. Atiza kuvomye tubonye nyine. Uravye n'amaresora, ukaraba n'amakabare.
Uyu n'umunyagihugu muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke. Iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeye yatangwe ejo kwa Mungu muri groupement y'abishisha imaze guhitana abagera hafi kuri 40. Muhiga nino ku isi muri Afrika y'Epfo igitigiri cy'abahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 barimo 10 barimo bakozi bitahamagara y'abantu muri ico gihugu. Ku mugabane wa Afrika kandi muri Senegal sentare yaciriye umunyororo w'amezi atandatu abashingamateka babiri baherutse gukubita umukenyezi bamukubitiye mu nama nshingamateka. Hidoni Lido yano makuru yose ni mukanyi sase mu hafi y'amaradiyo yanyu turafitiye n'ayagezeho mu y'intambara ya Ukraine n'u Burusiya. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ndanabipfuriza kandi umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzobabere uw'amata n'ubuki. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika duhereye muri Afrika y'Epfo aho igitigiri cy'abantu bahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 abo barimo 10 barimo bakozi bitaho amagara y'abantu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo kimodoka cyari gitwaye isansi igihe cyafatirwa ku kiraro kigufi bigatuma caka umuriro mu gisagara cya Bosberg. Igihe abajejwe kuzimya umuriro bari mu gikorwa cyo gutabara, icyo kimodoka cyaciye giturika nk'uko bitangazwa n'abategetsi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa. Umuriro wavuye kuri iryo sanganya urasambuye kandi ibitaro byitwa Tambo Memorial Hospital biri ku birometero 100 z'ahabereye iryo sanganya. Bamwe mu bakozi bo muri izo bitaro bariko bitegurira gutahuka mu gihe abandi bariko baratonda ku mirimo yabo. Turetse abantu bahasize ubuzima n'abahakomerekeye, igice cy'ibyo bitaro kivurirwamo abantu mu buryo bwihutirwa cyarononekaye cyane nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Fahla. Abantu bashika 321 barakomeretse batwarwa muri ibyo bitaro mu gihe abandi batwawe mu bindi bitaro byo mu gisagara cya Johannesburg. Mu bandi bantu bakomeretse harimo abanyagihugu bari baje kuraba iyo sanganya.
Frederic Nkundikije urakeneye tuve ngaho muri Afrika y'Epfo tuja muri Senegal aho sentare yaciriye abadepite babiri mu nyororo w'amezi atandatu umwe umwe wese bazira ko bakutiye mugenzi wabo w'umupasoni mu nama nshingamateka. Thomas Kamirindi wakubiswe ninde hanyuma yaziziki.
Itariki ya mbere y'ukwezi gushize inteko ishinga amategeko ya Senegal yari mu mpaka ku ngengo y'imari ya leta. Depite Ami Ndiaye Nyibi wo mu ishyaka rya Perezida Macky Sall ryitwa Benobok Yakar yanenze ibitekerezo bya mugenzi we Massata Samb wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa PUR. Uyu byaramurakaje asanga Ndiaye Nyibi wari utwite aho yari yicaye maze amukubita urushyi. Ndiaye Nyibi nawe yafashe intebe arayimutera. Undi mudepite Amadou Niang nawe wo mu ishyaka PUR yafashe Ndiaye Nyibi amukubita hasi aramutse kamera inteko ishinga amategeko ihinduka kaduruvayo kandi byose byahitaga kuri televiziyo maze bikubita inkuba mu baturage. Uyu munsi rero urukiko rwakatiye igifungo cy'amezi atandatu ba depite Masata Samb na Amadou Niang buri wese n'impoza marira y'amafaranga miliyoni 5 y'amasefa ni nk'amadolari 11,960 buri wese bagomba guha depite kazi Ami Ndiaye Nyibi.
Thomas ucubandaniriza kuyuburusiya na Ukraine uburusiya bwaraye burungitse utudege tw'intambara tutagira abadereva drone mu gifaransa utwo tudege turituritsa kandi twari twinshi cyane twiturikirije ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev.
Byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya missile na za drone muri Ukraine. Ukraine ivuga ko uburusiya bwaraye burashe drone byibura 40 Kiev ubwaho nyine gusa mu ijoro rya cyeye, ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe umusore w'imyaka 19 yabikomerekeyemo azize ibimanyu byimwe muri izo drone byamugwiririye ubu ari mu bitaro. Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru ariko ko barimo babisana. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize Uburusiya bwibasiye cyane cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita. Usibye Kiev Uburusiya bwarashe za drone missile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine byakomerekeje abantu 5 mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje.
Thomas urakenuye turaza kongera handi hato tubwira ibyakorera yadutse muri Malawi ariko imbere yaho mugezi wacu Frederic Mundikija aradushikana muri Tunisia ayimodoka n'amabisi bitwara abantu n'ibintu ku murwa mukuru Tunisia bitakoze nyuma yaho abakozi bakora muri ivyo bisata bagarije akazi aradusigurira igituma bagiye muri yegeregere.
Abo bakozi bavuga ko batararonswa imishahara n'utundi duhembo bafitiwe yohagarika y'akazi iri mu bintu byerekana ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga kirangwa mu masosiyete y'abigenga ageze ahamanuka mu gihe na leta ya Perezida Kais Saied iri mu bukene ntangere bw'amafaranga. Ishyirahamwe ry'abakozi yatunganije iyo myerekano ririko ryamiriza imishahara hamwe n'utundi duhembo bitaratangwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi waryo Hayat Chamturi. Iryo shyirahamwe rihurikiwemo n'abakozi umuriyoni yatanze uburenganzira bwo kugaragariza akazi mu gihe cy'iminsi 2 mu bisata byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ku butaka hamwe no mu bahari mu ntumbero yo kuyamiriza leta barega ko ititayeho amashyirahamwe yigenga.
Frederic Mundikije, leta ya Botswana yasohoye umutahe wo guhagarika Ian Khama yahoze ari umukuru w'igihugu uwo yagirizwa kuba atunze ibigwanisho bicira umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Turacari kumwe na Frederic Mundikije.
Wahoze ari Perezida Khama muri iki gihe aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo arahakana izo birego yagirizwa nk'uko bitangazwa n'umushyikirizi w'amanza amuburanira. Izo zaha yagirizwa byashyikirijwe mu kwezi kwa kane mwaka uheze. Sentare mu gihugu cya Botswana yasohoye umutahe wo kumuhagarika ku igenekezo rya 29 y'ukwezi kwa 12 kurangiye. Yamara gushika ubu ntararenguka imbere ya sentare. Haraheze igihe kingana n'umwaka Khama agiye kuba muri Afurika y'Epfo. Ni nyuma yaho atanguriye icuka kiri hagati yiwe na Perezida Mokgweetsi Masisi yari yitoreye ubwiwe ngo abe ariwe amusubirira. Khama avuga ko atacaha na kimwe yakoze ko umugambi wo kumwagiriza ibyaha no kumuhagarika biri mu ntumbero ya Perezida Masisi yo kumudodobereza mu iki gihe amatora ateganijwe mu 2024 yegereje.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi ya nkuru yakorera muri Malawi na inabimereye handi hato amashure yambugaye muri ico gihugu ca Malawi kubera ico kiza. Thomas Kamirindi ntivyagarutse kutubwira.
Amashuri yagombaga gutangira ejo kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko cy'ubunani muri Malawi, ariko guverinoma yafashe icyemezo cyo kuyafunga kugera igihe izatangira indi tariki yo gutangira, by'umwihariko mu mijyi ibiri minini y'igihugu, Lilongwe umurwa mukuru wa politiki na Blantyre umurwa mukuru w'ubukungu. Korera yatangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize muri Malawi. Kugeza ubu imaze guhitana abantu bagera kuri 600, naho abayanduye bararenga 18,000. kandi riyongera cyane muri iyi minsi nk'uko ministri w'ubuzima umutegarugori Kumbize Chiponda abisobanura mu itangazo yashyize ahagaragara. Simarawi yonyine ariko irimo kolera. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko byibura ibihugu 30 ku isi bifite iyo ndwara kuva mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. None leta y'u Burundi nayo yatangaje ko kolera naho ihari.
Thomas Kamirindi urakoze ivyo leta y'u Burundi yatangaje n'abanyagihugu badi mu burere bwugarijwe na kolera. Turaza kubashikiriza mu cica kabiri cano makuru, ariko imbere yuko tukibashikiriza tubanze dushimira abaheje kutubwira makuru ageze hirya nino ku isi. Mwabumvise yagi Thomas Kamirindi na Frederic Mundikije, ayo batubwire n'ayandi bashobora kuya mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigashi. Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyugururira mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'ico gihugu imaze kwemeza ko umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ugeramiwe n'ikiza cy'ingwara yakorera mu ntara ya Cibitoke, naho nyine ico kiza cibonekezayo. Mugenzi wacu rero Jubirika Neza akora mu biro vyacu i Nairobi muri Kenya yadutegura inkuru irambuye.
Mwitangazo wa soho ekuru wimana mwijoro ni umushi wanganji wa magalaya banu mwurundi muganga sivinze imana yeme zaku wingwara ya korela ifatwa hiki za mkarele kubuzi kumuguraru kovumu kwa mkuru utunzi Bujumbura no hagati mwicho kisagara kumurango wa mfaso ni alikumwe na bandi bakozi umushi wanganji bugiwe abajiri vinuwaro abakore ya buchake bakwanguje Burundi hamwe nuseru kila ikisata chao ni chita magalaya banu MS ladibidi we mwizone kinama mwriko mine na hangwa mwuraru kovgicho kisagara kuila vila kubinu zifashe.
Kwigenekerezo rya 30 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, ivuriro ryo mu Kinama ryitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza cya kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hariyongeye ko abagwayi babiri. Twamenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Ipimo byakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza cha kolera. Kuri uyu munsi igenekezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2023 icegeranyo dufite cy'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu 5 indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza cya kolera cyateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cya Bujumbura.
Kuko mushikanganje nze imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye icyo kiza.
Twagira tumenyeshe ko iki kiza cyateye bivuye ahanini kuvura nyinshi yaguye mu gisagara cya Bujumbura n'imicungararo yacu mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 26 gushika igenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twa surwumwe tukuzura.
Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije ahabona. Batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba bahitanywe n'iyo ndwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha ahandi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko ahanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ndwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikintu bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabura n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo. Hatuza kuvoma je tubonye nyene uravye na maresora karaba na makabare kutara n'ibivide bitaroze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntago twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akacahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka cyo rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kukubera ko tubura amazi
je bisimana rakiza n'umukuru w'umutumba wa mpambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwara ikisuku tuzotwasa ubumwe
bivanye nuko usanga mu bene gihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanguko nyene basanga kubaza kuyateka basanga ntabyo bakora twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijanye tuzi twasuguma n'uko dukoresha ico tugene twongera turigisha abene gihugu gukoresha amazi abanje kuyateka turetse nico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Medecins Sans Frontières barafashije cyane mwihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera fasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza
Mani yakiza twara marambo ya mbere yahamagara ya gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane
tusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abene gihugu turonsa amazi meza na cyane cyane nkara inkishyira mu gihe cy'idezo iki kutagashwa kugira ngo amazi yame mu bene gihugu
Mwizi nuzirizi heze ya wanu wakira kuchimi na wata anuri wama ze kwa kiirwa mkigo kijerwe kuvura korera mrugombo huko wa jeru nuhuaru wa vizemre ruja Amerika. Mugabo wa hubushika nganji nivura buga kuyongwara ifatwa hikiza. Mugurundi ukumwa kutashe atari hake mugihugu chane chane mugisagara yuwa mwa nubenshi halakunda kwa duka ingwara ya korera. Eloje ulikaneza ruja Amerika.
Eloja urika neza turagukengurukiye kuri iyo nkuru nari nabice rero ku masonga nkitangura intambara ikomeye irabandanya hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FRDC mu mfunyapfunyo ni muri groupement ya Bishisha mu duce twa Bwiza na Kitogo aho intambara ya kaze cyane yatanguye ejo kwa Mungu mukanye navuganye na mgenza nje Jini Shukrani ndamubaza uko biriwe
Bo muri aya matatu vugana igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko cyabashije kwica abarwanyi b'umutwe wa 23 bagera kuri 25 ariko ku ruhande rwa 23 bo bagahakana bavuga yuko nta barwanyi babo bigeze bapfa ko ahubwo M23 ariyo yishe abasirikare bagera kuri 12 b'ingabo za Congo FARDC kuko muri iyo mirwano M23 yo ku ruhande rw'itangaza yuko hariho abarwanyi bagera ku 8 bafashwe baturutse mu mitwe ya Pariko FDLR ya PSLF ndetse na Nyakira M23 yo Diane igatangaza yuko itarwana na FARDC gusa ahubwo ko ikomeje kugenda irwana n'indi mitwe yitwaje irimo harikorera muri utwo duce kuko kubyerekeranye abarwanyi baba baguye n'iyo mirwano kuri uyu guturuka mu gitondo cya kare cyo kuri wa mbere igisirikare cya Congo cyari cyatangaje yuko cyishemo n'umuzungu byacyo koga yuko nayo yafashaga M23 ariko ubwo navuganye n'umuvugizi wa M23 bya politike yambwiye ko uwo muzungu waguye mu mirwano ari mu mesenere wari uri ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC Lawrence Kanyika akavuga yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ibashe kurwanya 23 nubwo kubijyanye n'iby'umuvugizi wa 23 bitarimo guhira FARDC ariko ku ruhande rwa FARDC yo yavuze ko ihagaze neza ko navuganye na Mjiki Kayiko umuvugizi wa FARDC hano muri Kigali nawambwira yuko ingabo za Congo FARDC arizo zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu duce twa Sheferi ya Bwito aho ni muri gutema ya Bishusha muri teritwari ya Luxembourg
hanyuma abagwanyi ba M23 baratubwiye ko bavugwa ko ari 25 baguye ku rugamba aba FARDC 8 abanyagihugu bo hari abo baba baramenyekana bamaze guhitanwa n'izo ngwano zongeye kwaduka
Kubanyagi huku na basu ya kubuga na mungu wajia sotete vile mwini shokuri ya bishusha nani ho harimu mwuto biche kwa mwuto kwa ugisha mwuto kwa ugisha mwuto kwa ugito mbetena mwuto mwuto wa ugini za ule mwuto wa mwuto vijera mwuto vika mwuto mwuto wa gichanga mwuto vikwari ya masisi o mwuto mwuto wa sotete vile amigenyuko harava tura jivadira kuri matani bagwe mwuto mwuto ariko vijera garano uko avenchi ba hunze itanika na gatuni duche kwa ugiza duche kwa gichanga ba hunze wa mwuto rekeza mwuto meso abandi berekeza mu migi mito ya Burungu aho ngaho ni muri shoferi ya bashani ku ruhande rwa teritwari ya Matite ubu tuvugana ahantu ndi na ahantu hari impunzi nyinshi kuko hari abaturi igice kwa gicanga bafite amazu hano mu mujyi wa Goma bamaze kwitwara hano mu mujyi wa Goma batubwiye yuko imirwano kugeza no muri amasaha igikomeje iyo ngiyo ubwo bo bakaba bahisemo kuza hano mu mujyi wa Goma bahunze imirwano kuko barimo baratinya ibisasu binini imbunda n'ibindi ntoya zirimo kumvikana muri icyo gice cyane cyane ko bafite ubwoba ko wenda umunsi umunota ku wundi M23 zishobora kwinjira mu gicanga so bikaba byazana umutekano muke ndetse n'ibibazo byinshi muri icyo gice bo bakaba bahisemo guhunga berekeza no mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake Grande.
Nani barara? Ikira hirya ni kumata. Erego kwiriye ahantu hose. Niki mwinyegera ariko. Abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Museka.
Ngo jewe duwe ubwo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Niko siko nabona ko urumunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo. Uravuga nabo ururimi rw'iwacu.
Kabila simu humuru kamani
Shofi Wenda unashakuru wachi rusangi Uradut kwa raneza kandida kuize
Mie kwetu ni bugo
Mikada
Ndiyo bugo
Wiki Nukumda kwa mwenye wese mwuri tukia mge Yajeyi vesha kuhundi Ba Shofi Sijende Kombo taksi yaji Kombo taksi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taksi.
Iyi taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taksi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taksi mwiteguriwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Groya.
Nuko rero Kombo taksi ni misi yose ya gatandatu ni ya mungi gice saa 12 n'iminota 10 ku masaha yo kumugoroba ku ijwi ya Amerika. Ushatubandanya n'amakuru tubasigaraniye wahoze ari Papa Benedigito wa 16 ayute gushengera ku myaka 95 azoshingurwa na iteka ku munsi wa kane w'indwi ikiziga ciwe kiri mu Cathedral yitiriwe umweranda Petero I Vaticano aho batandukanye baza batanguye kuja kumunamira. Ubuzima bwa Papa Benedigito wa 16 none bwaranzwe n'iki? Yari umuntu ki? Mugenzi wacu Temisokle Mutijima arabitubwira muri ino nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika mu Cyongereza akayiduhindurira mu Kinyarwanda.
Leta ya Vatikani ivuga ko kuva kuri uyu wa mbere yuko ashyingurwa umubiri w'uyu wahoze ari Papa uza kuburuhukiye muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kije, Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Ubwo yatunguraga isi yose mu 2013 agatangaza ko yeguye, Benedigito yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri n'izo mu mutwe ku buryo yabasha kuzuza inshingano nka Papa. Kuva wagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa yo mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani yasobanuye uburyo imbaraga ze z'umubiri zigenda zigabanuka cyane. Avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedigito amazina yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger yavutse mu mwaka w'1927 Immaculatam Inn mu Budage. Imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage hafi n'umupaka icyo gihugu gihana na Autriche. Yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira, ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage aho yakoze mu ishami ryari rishinzwe guhangana n'indege z'umwanzi mbere yo gutoroka igisirikare mu minsi ya nyuma y'iyo ntambara. Yahise asubira gukomeza amasomo ye y'iyobokamana, hanyuma mu 1951 ahabwa ubupadiri. Nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani mu 1977, Papa Paul wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepisikopi wa Munich na Freising, ndetse nyuma aza no kumugira kardinali. Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera i Vatikani, kandi yari inshuti ya hafi n'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu kwa kane kw'2005 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri, ndetse muri uko kwezi aza gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatulika wa 2065. Igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bwo yasimbuye. Igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura kanasaba imbabazi abagizweho ingaruka n'ayo mahano. Raporo yasohotse mu kwa mbere k'umwaka w'2022 dusoje yamushinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepisikopi wa Munich. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na Leta ya Vatikani, Papa Benedigito yemeye ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha yavuze ko icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahano ko atewe ikimwaro cyinshi, agahinda kenshi n'ibyababayeho, kandi abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Mu 2006, ijambo Papa Benedigito yavugiye i Regensburg ryakuruye imyigaragambyo ku bo mu idini ya Isilamu hirya no hino ku isi. Mu ijambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'ubwami bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nka yibasira idini yabo. Mu 2013, umukozi we wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya papa no kuziha abanyamakuru. Ubwo Benedigito yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Bwana Brennan Passer, umwe mu banditsi ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu. Yagize ati, umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze hejuru ya byose muri katesheze, mu mabaruwa yagiye yandika, ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interineti, bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye ku nyigisho za Kiliziya. Padiri Thomas Rees wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedigito yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame, amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya, ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe, akenshi agerageza kubacecekesha.
Tushimire mugenzi wacu Temistoke Mutijima kuri iyo nkuru rero ahejeje kudusomera. Tunabibutsa ko Papa Benedigito wa 16 azoshingurwa ku munsi wa kane w'inondwi. Bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya Ekleziya Katolika umupapa ashingura uyundi, ubusanzwe bikorwa n'umukuru mu ba cardinal. Ni ngaha rero duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoma 10 na Jewe Diane. Ni nahazuye muhinga bw'ivyuma nshimiye abo twakoranye Aloise Bigirimana na Ingenieur Zainabu. Twemi ku izina rya bagenzi bacu twongeye kuwipfuriza umwaka mwiza tudasize inyuma. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaraduhagarikiye, mugire umugore wa mwiza n'intango nziza z'umwaka.